Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki 25 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ikaze mwese mu biganiro byacu. Tubibutse ko mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22 canke kuri metero 25, 31 canke 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu.
Ivyo bihanuro byafashwe intumbero yavyo niyo kugira ngo ivyo binyamakuru byikosore bikore neza gusumba ivyo binyamakuru byafatiwe ivyo bihano n'ivyikubita gashi cyangwa ivyo bihano bigahera tuzoheza tuvugane.
Uyu ni Nestor Bankumukunzi yarongoye urwego Sense rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu Burundi avuga ku bimenyeshamakuru biri mu bihano. Iyo nkuru hamwe niyerekeye urubanza rw'abamenyeshamakuru batatu mu Rwanda baburana ku vyaha vyerekeye ibiganiro bakunze gucisha ku mbuga ngurukana bumenyi ya YouTube hamwe n'izindi nkuru zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Ikaze mwese. Tangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugenzi wacu Aloise Bigirimana yayabateguriye. Aloise,
urakoze Oriane. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Umutekano muke urangwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni intambamyi mu twigoro two kurandurana n'imizi ikiza cya Ebola kimaze guhitana abantu barenga 150 nk'uko bishikirizwa n'umuvugizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS Tariq Jasarevic. Mu mpera y'indwi iheze abakozi babiri bo mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'umusirikare wa Kongo barishwe n'abitwaje ibigwanisho. Umunsi ukurikira abanyagihugu bo mu gisagara cya Benin nabo barateye amabuye imodokari y'abagira neza igihe hari imyiyerekano yamiriza ikindi gitero cy'abitwaje ibigwanisho cyahitanye abantu 13. Ibyo biba mu gihe OMS ishikiriza ko mu gihe bohagarika ibikorwa umugera wa Ebola ushobora kwandukira ibihugu bibanye nka Uganda, u Rwanda n'u Burundi. Kugerageza gutera bombe abategetsi ba leta biki gihe hamwe n'abatakiri ku mirimo ni ukugaba ibitero kuri demokarasi. Ibyo byashikirijwe na perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ejo ku munsi wa gatatu aho yari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Ayo majambo yavugiye muri leta ya Wisconsin ni nyuma yaho abategetsi bavuze ko bariko bararondera kumenya warungitse udupaki dutezemwo ibisasu vya bombe ku ngo za perezida Barack Obama na Hillary Clinton yahiganywe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu muri 2016. Utwo dupaki kandi twararungikiwe abandi bafise igihagararo mu mugambwe w'abademokrate. Umunsi wose w'ejo kuwa gatatu abategetsi bo mu migambwe ibiri ikomeye yaha muri Amerika barasabye ko ba ugukundana nk'abanyagihugu bamwe naho bafise ivyo badahuriza ko muri politike. Nancy Pelosi hamwe na Chuck Schumer barongoye abademokrate mu manama inshingamateka na Sena ya Amerika mu itangazo basohoye ejo kuwa gatatu bagiriza perezida Trump ko ari we ntandaro y'ico cyuka kibi cya politike. Mwamenya ko atanumwe yahitanywe n'utwo dupake tw'amabombe kandi ababikoze bakaba bariko barakurikiranwa. Umumenyeshamakuru w'Umuyapani yikorera ku giti ciwe ari mu nzira atahuka mu gihugu ciwe ni nyuma y'imyaka irenga itatu yari amaze yaranyurujwe mu gihugu ca Siriya. Abategetsi b'Ubuyapani i Tokyo baremeje ko uwo mugabo w'imyaka 44 azwi ku izina rya Junpei Yatsuda yidegemvya muri iki gihe. Nta makuru y'ingene yarekuwe aramenyekana, ariko umuvugizi wa leta y'Ubuyapani yavuze ko ibihugu vya Qatar na Turukiya byafashije kugira ashobore kurekurwa. Abagwanyi begamiye umuhare w'iterabwoba Al-Qaeda muri Siriya nibo bakekwa kuba baranyuruje Umuyapani Yatsuda acinjira muri Siriya mu mwaka wa 2015 gukurikirana amakuru y'intambara. Nayo umuyobozi w'ikigo kijejwe iperereza hanze ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA ariwe Gina Hasper ari ahari muri Turukiya gutohoza ku rupfu rw'umumenyeshamakuru Jamal Khashoggi yashikirije ko yumvije amajwi yafashwe uwo mumenyeshamakuru ariko araborezwa igufa gushika yicwe. Iyi nkuru yashikirijwe ku munsi wa gatatu ejo n'ikinyamakuru The Washington Post cyandikira ha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru cyavuze kandi ko hari uwundi muntu yumvirije ayo majwi yavuze ko atagukekeranya kandi ari cyemeza cy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye gukorera ko mu kwegeka urupfu rwa Khashoggi kuri Arabia Saudite. Perezida Donald Trump yavuze ko abona Arabia Saudite nk'igihugu gifitaniye imigenderanire myiza na Amerika na cyane cyane ko kinagurira ibigwanisho muri Amerika. Arasa rero n'ukekeranya k'umuhungu w'umwami Mohammed bin Salman yoba yaragize uruhara mu icwa rya Khashoggi. Umuhinga yigenga wa Oni nawe mu byo guburenganzira bwa kiremwa muntu muri Iran yahanuye Iran ejo kuwa gatatu gukuraho igihano cyo gufa ku bana bakiri bato. Umuhinga Javaid Rehman asaba abategetsi ba Iran gukuraho igihano cyo gufa ku bana hamwe n'ubundi bwicanyi bukorerwa abana kugira bisungi mu mategeko mpuzamakungu. Ibyo yabibwiye akanama kaoni kajejwe uburenganzira bwa muntu. Rehman yavuze ko abana batanu baciriwe urubanza bagirizwa kwica abantu bose, abo bana rero bakaba barishwe muri icyo gihugu cya Iran muri uyu mwaka wonyine.
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Yo makuru mu karere k'ibiyaga binini yahere iyarusha kuri uyu wa gatatu nyuma y'umutaga niho hatanguye ibiganiro bihuza abarundi yarusha muri Tanzania. Umuhuza yabwijwe rya Amerika ko atanyisho n'imwe araronka ivuye mu Burundi yuko leta izokwita abacanke itazokwita ivyo biganiro. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Igihe cy'isaha 10 n'iminota 30 amasaha yo muri Tanzania niho abanyepolitike b'Abarundi binjira mu cumba c'inama bahamagawe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Imbere y'umutaga umuhuza yari kwabonana n'umugwi mutoya w'abantu 10 ubwizwe n'abahoze batwara Uburundi Domitiano Ndayizeye na Ntibantunganya Sylvestre Gervais Rusekiri yahoze ari cegera cya kabiri c'umukuru w'igihugu Charles Nditije wo mu Runani Senared n'abandi. Yabonanye kandi n'abaserukira ubumwe bwa Buraya ishami mpuzamakungu ONI ubumwe bwa Afrika na kareka ibiyaga binini. Ambassador David Kapsya umuhanuzi mukuru wa Mukapa yaciye abwirijwe rya Amerika ko gushika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu leta y'u Burundi itari bwavuge ku mugaragaro ayihagaze kuri ibi biganiro.
I can tell you that up to now there's no formal response from the government.
Nagende babwire ko gushika ubu atanyesha nimwe turaronka ivuye mu Burundi ko bitaba canke batazokwitaba kuko twari twabasabye ko bogerageza bakaza. Ubico muhuza ariko arakora no guhuza abitavyo ko bari kose. Intumbero nuko bashira hamwe ivyumviro vyabo ku matata ari mu Burundi bakavyandika hanyuma bakabishikiriza umuhuza. Umuhuza yatanguye imibonano mu gatondo yabunanye n'abaserukira abandi muri abo banyepolitike bitavye. Yabunanye kandi n'abaserukira amakungu bari ngaha. Aho umuhuza yabonana n'abaserukira amakungu yabasabye ko nabo bogira ico bakoze kugira ngo abataritaba bitabe maze ibikorwa bitera imbere.
And sought their help to the process.
Ico bikoze umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntagwamiye ejo yemereje ijwi Amerika ko atantu umwe n'imwe barungitse muri ivyo biganiro. Ntagwamiye yagize ati twarandikiye umuhuza tumusaba ko ibiganiro byo kwigizwa inyuma bigatunganywa inyuma y'ukwezi kw'icumi kuko Burundi bugandariye gwa gasore na ndadaje. Ntanyisha umuhuza araturungikira. Uretse leta n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ntiwitavye cyo kime n'indi migambwe bicuditse baseguye ko badashobora kwitaba kandi leta itaje. Gushika ubu abitavye ibiganiro bose n'abatavuga rumwe na leta. Igice kinini cyabo n'abahunze igihugu bari mu bihugu bitandukanye bya Buraya hamwe n'abavuye mu Burundi barenga 10. Kuri abo hiyongera ko rero abahoze batwara Burundi Sylvestre Ntibantunganya na Domitiano Ndayizeye. Shade Nditije ari mu mugwi mutoya userukira abandi wabonanye n'umuhuza avuga ko bameneye inda ku rukumu mu kubwira umuhuza ko bisa n'ivyamunaniye guhuza Abarundi.
Twabwiye tuti mbega muvuga gute yuko ari ibiganiro vya nyuma ubwa mbere bavuga ko ari inshuro igira gatanu nta nshuro kubwakira aba kuko nta na rimwe hari igerageza impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane bitibi turabyumvikana bindi tuvyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese nahebe ikiwunda hebe iki twabwiye tutire nimba mwibaza yuko ari ibiganiro vya nyuma kwa mwebwe byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata
abandi nabo nkane se niyo nkuru umunyamabanga nshingwa bikogwa urunani rwabo Senared basabira ibihano leta y'u Burundi kubereye nyifato yo gusiba
ahubwo makungu yaratevye k'ibihugu biri muri aka karere kandi barabiteje isoni nibiganiro bitegurwa kandi bifashwe mu mugongo nibihugu byo muri aka karere biruke muri yase ivyo bihugu byose rero biriko biragira inguvu zuko mu Burundi bogwa kwa mahoro leta y'u Burundi kabari yivyanga nivyo byari bikwiye guhaguruka bwa mbere bihagurukire iyi leta Tanzania yonyene nk'ubu yovuga iti twebwe twarabahaye aho mukorera turabaha wahoza ari umukuru wa Tanzania kugira ngo abafashe gukorokana amahoro wanyu mwamusuzuguye turafata ingingo bakagira kujya kwa nyiri yambarugo bakagira kujya kwa Nyerere bati nta kintu gizosura kwinjye Burundi kivuye kuri Poli Tanzania y'i Dar es Salaam aba bantu batwara Burundi bogondozwa Nations Unies amahera mesha ava muri Nations Unies Union Européenne naho baguma bayituka batanga amahera ya amisome y'abasoda bari hanze nibo bayatanga naho babandanye babatuka
bitekanjwe ko kugurura icese ibyo biganiro bizobeje kuwa kane ni biganiro bizomara iminsi 6 byitabwe n'abatavuga rumwe na leta gusa barenga 50 bye clave niyo nkuru yarusha kubijwe rya Amerika
Ugwego sense rujejwe gucungira ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi rivuga ko rwakurikiranye cyane mu mezi 3 arangiye ibinyamakuru vyumvirizwa na benshi mu Burundi kugira ntibikore amakosa Nestor Bankumukunzi arongoye ugo gwego avuga ko ibimenyesha makuru biri mu bihano ni ibihano birangira ugo gwego ruzoraba ko bishobora gusubira gukora ukuri kwamye Ivyo akaba yabivugiye mu nama yagiranye n'abayobozi b'amaradio akorera mu Burundi. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Ariko arashikiriza ingene bimenyesha makuru vyakoze mu mezi 3 ari ukwezi kw'indwi uko 8 hamwe no kw'icenda 2018 abarongo ya maradio akorera mu gihugu cy'u Burundi. Urongoye ugwego sense rujeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi. Nashima ko hari vyiza vyakozwe yemeza ko n'amakosa atabuze. Nestori Bankumukunzi yasavye abarongoye abandi kuza bararaba inkuru imbere yuko zivuzwa.
Bo baba hafi imisi yose kandi umwanya wose mu ntumbero yuko babaha intumbero y'ingene bakora akazi kabo kugira ngo amakosa twagiye turabona amwamwe ava ku kutamenya amategeko cyangwa kutamenya ingene umwe gukorwa ayo makosa ntasubire ku buryo cyaba ikiganiro y'inkuru kanaka ishikirizwa abene gihugu urongoye ico gisata cyaba ico kumenyesha makuru cyangwa ibiganiro nawe yagize cyabivuga ko agatanga uruhusha
ikindi yashimikiye ko nukubahiriza amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru na cyane cyane mu gihugu Burundi buri ko buja mu kiringo cy'amatora abajijwe igituma hari bimenyesha makuru ugo gwego gwakurikiranya bikomeye Bankumukunzi yavuze ko ivyakurikiranywe gusumba ibindi ari byumvirizwa n'abantu benshi mu ntumbero yuko byokora neza
igiti iyo camye ivyamwa byinshi kirabwa na benshi mbere rimwe n'amabuye kikayaterwa ibinyamakuru rero bikurikiranwa na benshi birumvikana yuko urugwego rukurikirana mwuga kumenyesha makuru rubikurikirana gusumba ibindi kandi tubikurikirana kugira ngo tubigire nabi ni mu ntumbero yuko twobifasha gukora byisunga amategeko mu ntumbero yuko vyo kwama bikora neza atavyononekaye
mu bavaje amajambo harimo uwaserukiye iradio y'abongereza BBC Siriake Muhawe nayo yagarutse ku bihano vyafatiwe radio ni radio Ijwi rya Amerika kuko hariho abatabitahuye neza bakanka ko abamenyesha makuru bayo maradio bakora
nibaza ko ari akanya keza kugira mu babwire yuko tubujijwe ko twumvikana mu Burundi ariko tutabujijwe gukora kenshi twarabituye duhamagara tuti nyabuna uyu muntu umubwire yuko tutabujijwe gukora ariko tubujijwe kuvugira ku butaka bw'u Burundi gusa ariko rimwe mwe byaragoranye ugasanga iyo tugiye gukora tugatashuka uko turasaka kanya mubabwira ibyo turekuriwe n'ibyo tutarekuriwe kuko ejo naho twoheza ibihano dushira kuma tubonwa nabi kandi tutarabanza hariho ibihano bifatwa kugira abantu bahanura atari guhana kugira ngo abantu babaye ibicibwa musigurira batange inkuru ma ministeri atandukanye igihano twafatiwe icarico ibyo turekuriwe ibyari byo
urongoye sense ntiyashimye kwishura kuri ico kibazo abajijwe kubijanye n'ibimenyesha makuru biri mu bihano uyarongoye sense yavuze ko ugo gwego rutari okugira ruhashe ibimenyesha makuru n'abamenyesha makuru acayemeza kubazora aba bakavugana n'abarongoye ibyo bimenyesha makuru n'ibihano byarangira kugira barabe ko byosubira gukora
iyo igihano gifatiwe umuntu canke kinyamakuru canke kindi gisata si muntu umbere ko kibabaza ni muntu umbere ugifasha kwikosora ivyo bihano rero vyafashwe ntumbero yavyo niyo kugira ngo ivyo binyamakuru vyikosore bikore neza gusumba ivyo binyamakuru vyafatiwe ivyo bihano n'ivyikubita gashi canke ivyo bihano bigahera tuzoheza tuvugane turabe ko vyosubira gukora urwego sense intumbero yago so kugara imyamakuru so guhana no guhasha no kugira ngo umuga wo kumenyesha makuru tere imbere neza gusumba mu Burundi maze ugire ico ufashije mu iterambere ry'igihugu n'abantu
urukurikirane rw'amanama ugo rwego ruriko rurakora kubarongoye ibimenyesha makuru mu Burundi rukaba rubaye inyuma yaho muri uno mwaka ugo rwego rufatiye ibihano bimwe mu bimenyesha makuru harimo kugara imirongo ya FM y'iradiyo ya Amerika ni radio yabongereza BBC mu kiringo cy'amezi atandatu kuva mu kwezi kwa gatanu 2018 ibindi bimenyesha makuru biragabishwa ahani ni radio y'abafaransa RFI radio isanganiro radio Culture radio CCB FM Plus hamwe n'ikinyamakuru iwacu ubwo rwego rukaba rwagirije ibyo bimenyesha makuru ko byahonyanze amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda mucamanza muri sentare y'intango ya Nyamirambo yaraburanishije abamenyesha makuru batatu bakorera muri icyo gihugu ku ngingo y'ifungwa canke ifungurwa ry'agateganyo abo baregwa ku byaha byo guteza imvururu mu banyagihugu no kuvuga nabi leta y'u Rwanda mu mahanga ni ibyaha biva ku biganiro bakunze gucisha ku mbuga nkurukana bumenyi ya YouTube ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Abo banyamakuru kwari batatu bose n'abanyarwanda biganye mu ishuri ry'itangazamakuru bitegereje ku masura bigaragara ko bakiri bato. Bagaragaye ku rukiko bari mu mapingu barinzwe n'umupolisi bambaye bisanzwe hasi bari mu nkweto zo kogana. Umushinjacyaha arabarega ibyaha bikomeye byo guteza imvururu mu cyangwa imidugararo muri rubanda no gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha leta mu bihugu by'amahanga. Yavuze ko abo banyamakuru bifashishije umuyoboro wa YouTube bafunguye icyo bisi wacu TV bacishagaho inkuru bihimbiye zuzuyemo ibihuha aravuga ko hari zimwe babasanganye ku masede na za mudasobwa zabo. Hari zimwe mu nkuru umushinjacyaha yabwiye umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo ko abanyamakuru bazihaga imitwe bidahuye. Hari aho ngo banditse bagira batabashyigikiye FPR ntibazi ibyo barimo iby'impunzi za kiziba bikomeje kuba gatera nzamba mu Rwanda hagiye kumeneka amaraso menshi hasigaye gato umurenge wa Nyabimata wamaze kwigarurirwa n'inyeshyamba leta y'u Rwanda ifite ubwoba bwinshi cyane RNC ya Museveni na Kayumbira kataje n'izindi Umushinjacyaha aravuga ko bwana Jean Damascene Mutuyimana ariwe wafashe iya mbere mu gutangiza iwacu TV Mwibazwa ry'abaregwa mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha ngo bemeye ko bashinze Iwacu TV bagamije gukorera amafaranga kuko ngo bari bafitanye amasezerano na Google. Umushinjacyaha avuga ko bemeye ko mu nkuru bandikaga bazihaga umutwe uhabanye n'ibizikubiyemo bagamije kongera umubare w'ababakurikira. Yavuze ko Bwana Mutuyimana yari yarafunguje konti muri banki ya Ecobank ubwo yamwishyuriragaho amafaranga agabana na bagenzi be. Umushinjacyaha aravuga ko inkuru z'aba banyamakuru zakurikiranwaga n'abantu benshi barimo abo mbere mu gihugu no mu mahanga. Arabarega kandi ko bari barashinze urubuga nkoranyambaga rwa WhatsApp bise Iwacu Trio Staff bahuriragamo baganira kuri izo nkuru bariyise amazina atari aya nyayo. Umushinjacyaha agashingiraho asaba ko babafunzwe by'agateganyo kugira ngo badakomeza gukora icyaha. Aravuga ko ari bwo ubutabera bwababonera igihe bubashakiye. Bwana Jean Damascene Mutuyimana washinze Iwacu TV yemeye ko bayikoreshaga ntaho yanditse mu buryo bwemewe n'amategeko. Yavuze ko kwikubitiro yayishinze agamije kujya ashyiraho inkuru yakoraga mu bindi bitangazamakuru, indirimbo n'ibiganiro by'abahanzi. Yavuze ko nk'umunyamakuru yumva ko yemerewe gukoresha umuyoboro uwo ari wo wose. Yavuze kandi ko yashoboraga gukoresha Iwacu TV ikamutunga mu buryo bw'imibereho kuko nta kindi gitangazamakuru yaragikorera. Yavuze ko hari zimwe mu nkuru ubushinjacyaha bumurega kandi zitari ku rubuga rwabo, kandi ko nibyo batangazaga batari gambiriye gukwirakwiza impuha. Ku kijyanye n'imitwe y'inkuru baregwa kwandika idahuye n'ibizikubiyemo, yagize ati inkuru yose ikenera umutwe kandi ugomba gukurura abasomyi, bizwi nka hooking title mu rurimi rw'Icyongereza. Ati twashyiraga amakunyu nyine ariko tutagamije gukwirakwiza impuha. Yavuze ko umutwe ukurura abasomyi ari nimwe mu mahame y'itangazamakuru. Bwana Mutuyimana na bagenzi be babwiye umucamanza ko inkuru bandikaga babaga bazikuye ku bindi bitangazamakuru byemewe gukorera mu Rwanda byizewe bo bagahindura imitwe yazo. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Nyamirambo yabajije niba igihe babaga bamaze kuzitangaza nta mpungenge bumvaga bibateye. Bamusubije ko nta mpungenge byabateraga kuko ibyo babaga bagamije kitari gukwirakwiza impuha. Abaregwa bose bavuze ko kubera bari barashyizeho nimero zabo za telefone ku washaka kubaha amakuru, inyunganizi n'ibindi babakurikira ngo barabashimaga, bityo ko iyo basanga biteye impungenge nabyo bari kubibabwira. Ku rubuga rwa WhatsApp bashinjwamo kwiyita andi mazina basobanuye ko bitari muri urwo rubuga, ahubwo byashingirwa n'ubusanzwe ku mazina batunze muri telefone bari basanzwe bahimbana hagati yabo ku ntebe y'ishuri. Nkaho ubushinjacyaha buvuga ko Nshimiyimana Jean Baptiste ukorera ikinyamakuru Igihe.com bamwitaga Imvururu Shadrack Niyonsenga ukorera Imvaho Nshya nk'umunyamakuru wigenga we asobanura ko bamwitaga Imvuriwe, akabyiniro bamuhaye bakigana gashatse kuvuga umuntu wari warateye imbere. Umucamanza yongeye kubaza niba barateruraga inkuru basomye cyangwa bumvise ahandi bakazishyira mu majwi n'amashusho nta bushakashatsi bundi bazikozeho. Basubije ko batakoraga ubushakashatsi cyane ko ngo zimwe zabaga zigaragaramo uruhande rwa Leta y'u Rwanda, bivuze ko nawe yabaga izemera. Ubushinjacyaha buvuga ko mu bakurikiraga Iwacu TV harimo umunyamahanga wohereje Bwana Niyonsenga ubutumwa kuri WhatsApp busebye umukuru w'igihugu. Uregwa yavuze ko akibona ubwo butumwa bw'umuntu atazi yahisemo buruka kuri WhatsApp. Maître Protégène zigira babirubunganira rasanga nta mugambi bari bafite wo gukora icyaha kuko ngo ibyo bakoze byari bigamije kwinjiza amafaranga menshi binyuze kuri YouTube. Agasaba ko bafungurwa bagakurikiranwa bari hanze byaba na ngombwa urukiko rukagira ibyo rubategeka kubahiriza, byaba na ngombwa umuyoboro wa YouTube bakoreshaga bakawufunga. Ni nabyo abaregwa basaba kugica munsi yo kwitariki 26 z'ukwezi kwa 10 nibwo hazamenyekana icyemezo cy'umucamanza kirekura cyangwa gikomeza gufunga by'agateganya abaregwa. Aha bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu rubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
N'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ubushikirizwa manza bukuru mu Rwanda bwabaye bushize haruhande dosiye 13 z'abantu bari bakurikiranwa ibyaha bya genocide batakibarizwa mu Rwanda ku mpamvu bwise izo kubura ibimenyetso. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Assumpta Kabuye.
Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Jean Bosco Mutangana, rigaragaza urutonde rw'abantu 13 barimo abagabo 12 n'umugore umwe, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwafashe icyemezo cyo gushyingura dosiye zabo ku mpamvu ubushinjacyaha buvuga ko arizo kubura ibimenyetso. Mu bari basanzwe bazwi cyane hajemo umugabo ntawo bari Maurice uyavuka mu cyahoze ari prefecture ya Butare. Uyu mugabo azwi kuba yarabaye mu myanya ikomeye ku buyobozi bwa Yuvenal Habyarimana, aho yabaye umuyobozi w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda kuva mu 1981 kugeza mu 1988 yanabaye ministre w'amashuri makuru n'ubushakashatsi ntabo bari Maurice agaragara ku rutonde rw'abatanze imigabane muri radio RTL mushinjwa kubiba urwango n'amacakubiri mu banyarwanda ubushinjacyaha bw'u Rwanda buvuga ko abarizwa mu gihugu cy'Ububiligi nabo bari Maurice azwi kandi nk'uwashakanye na madamu Nyinamasubuko Paulina wabaye ministre w'umuryango n'iterambere ry'umugore akaba aherutse gukatirwa n'urukiko rwashyiriweho u Rwanda rukorera Arusha igifungo cy'imyaka 47 n'umuhungu we nabo bari Sharomo nabo bari ubushinjacyaha bwamukurikiranaga ibyaha bya jenoside bukaba bwafashe umwanzuro wo kuba bushyinguye dosiye ye ku rutonde rwasohowe n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda hagaragaraho kandi Kinyoni Stanislas uyabarizwa mu gihugu cya Cameroon wavuka mu cyahoze ari prefecture ya Kigali Ngari akaba yarigeze kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko haza kandi kuri urwo rutonde abandi bagabo 10 barimo uwitwa Gakindi Enosi Kayumba Norma Bizimungu Telesfori Bangu Wihanivunwa Vedaste Ngendahayo Placide Major Rurangirwa Yuvenari Ntambiye Silveri Jabo Joseph n'umugore umwe rukumbi Nyiramujyambere Imakire abarirwa bose nta n'umwe ubarizwa ku butaka bw'u Rwanda bamwe bari mu bihugu by'i Burayi abandi bakaba Canada na Amerika twegereye umunyamategeko Bayingana Janvier tumubaza icyo iki cyemezo kivuze ku butabera bw'u Rwanda
urwego rw'amategeko gishobora kugira icyo bigaragaza gishobora kugaragaza ko ubutabera bw'u Rwanda nabwo atari ubutabera buhantinga gusa abantu bakoze genocide ntago mvuga guhiga bukwara abantu kubera ko abumvise ko baregwa genocide ugahita wumva byanga bikunda ugomba kubakurikirana urumva ni nk'aho ubutabera budafite isura yo gukoresha bya bindingira ngo bikunda kuvugwa kenshi ko abantu bakurikirana abantu gusa kubera impamvu bwite.
Maitre Bayingana Janvier yanadusobanura icyo bivuze ku rwego rw'amategeko gushyingura dosiye.
Yabivuze ko umushinjacyaha mu iperereza rye yasanze nta bimenyetso bihagije bishobora gutuma aregera urukiko kugira ngo dosiye iburanishwe. Gusa kenshi na kenshi nubwo bivuga ko umuntu nyine adashobora kuregerwa bitanga hari ibintu bibiri bikorwa mu rwego rw'amategeko yacu ni ukuvuga ngo abaregera indishyi bashobora kugira icyo bakora ngira ya mbere ni uko abaregera indishyi bashobora gushaka ibimenyetso bakaba babishyikiriza umushinjacyaha noneho bagasaba ko abisuzuma icyo gihe mu gihe bihari ashobora kongera akagira icyo akora inzira ya kabiri ni uko mu gihe atabikoze bisobanuye ko hashobora kubaho ibyo bita station direct bakuvuga ngo ni ukure gutisunze ubushinjacyaha
aba bantu se ko batari mu gihugu imbere ibyo byose umbwiye byashoboka
ni ingorane ikomeye cyane ko urumva ntabwo biba byoroshye ko abantu ku giti cyabo nk'abakorewe icyaha babasha koko gukurikirana abo bantu mu gihe n'ubushinjacyaha ubwabwo biba bigaragara ko bitabworoheye
umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda Dr. Etienne Rubebana we yabwira Ijwi rya Amerika ko gushyingura dosiye mu cyaha cya jenoside bitavuze ko iyo dosiye ibishojwe burundu uyu mwarimu muri kaminuza avuga ko imanza za jenoside zidasaza ko nubwo hashira imyaka myinshi hakazaboneka ibimenyetso bishya bitabuza aba bantu gukurikiranwa Asumpta Kaboye Ijwi rya Amerika i Kigali
muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro y'i Washington DC mwari kumwe na Oriane Itangishaka. Turabashimiye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.